dukurangira bidasanzwe rya gitabwe n'intu mwazi mugambwe cyane David David uri ku tegeko cyiza zabwe mu ntacumi n'umunani zigize Burundi abaserukira ibihugu bya mu Burundi harimo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'Ubuholande w'Ubushinwa Turukiya n'abandi hatibagiwe amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati hamwe n'imigambwe yacuditse na Senda David David nyuma y'amasengesho yo kugurura iryo kuraniro n'ijambo ry'intangamara rya Perezida Evariste Ndayishimiye abatumire n'amenyeshamakuru baroye ku ruhande maze abagumyabanga ba Senda David David baja mu mwiherero wamaze nk'isahire nka gato basohotse na Sinete Mutoni komisari ajejwe kumenyesha amakuru yasomeye ikoraniro izagezwe ko muri ivyo umukuru w'igihugu yategetse ko mu nama za bose za leta hategerezwa gukoreshwa ururimi rw'ikirundi na raporo zigatangwa muri urwo rurimi
muntumbero yo guha agaciro ururimi rw'ikirundi mu bisata byose by'igihugu muri iyo ntumbero amanama yose n'izegeranyo yotunganywa mu kirundi
ariko kandi muri Senda David David bakuriye kumenyesha indongozi nshasha umunyamabanga mukuru wo mugambwe niwe yasubiye kwizerwa
kuri n'icubahiro Ndayishimiye Evariste ariwe arongoye inama nkuru y'inararibonye mu ntumbero yo kuziriza inzego z'umugambwe Senda David hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa hatangwa igikorwa cyo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senda David hakaba hatowe umugumyabanga Ndikuriyo Reveriano
muri iryo kuraniro ridasanzwe Joseph Ntakarutimana aheruka gutorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka yase yasubirijwe mu mabanga y'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uwo mututsi yaturuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko yasimbujwe n'undi mututsi ni Seriyake Nshimirimana icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka aturuka mu Ruyigi mu buseruko
umugambwe Senda David wakoze kandi igikorwa cy'iteka cyo kuzuriza inzego mu nama nkuru y'inararibonye aho hatowe umugumyabanga Seriyake Nshimirimana kugira ngo abicegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe
ikoraniro ridasanzwe rya Senda David ryanagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda
kwandanya kwohereza impunzi z'abarundi bahungiye muri icyo gihugu kugira ngo bashobore gutahuka ibyo nabyo bikaba biriko birava mu ngiro ugutanga abagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'2015 kugira ngo barenguke imbere y'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi ugutanga atasabwe abinjikanye 19 bateye u Burundi ukwezi kw'icyenda baca basubiriye baje bava hanyuma barafatwa n'icyo gihugu
perezida neva nk'uko amaze iminsi muhangayikishije n'uyu munsi yagarutse ku bafasha biwe yasanze batabikwiriye umukuru w'igihugu yagarutse ahanini ku bagiriturire n'abanyonyeza amatungo ya leta yabivuze yishimiye ikiganiro urugero rw'urugomero rw'umuyagankuba rwo ku manda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi aho igihugu cahombeye miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje kubwo umukuru w'igihugu abafite amabanga canke abakozi ba leta badatunganiriza abanyagihugu basa n'abicanyi
dukora umutima ku kindi kintu icyo ari cyo cyose kijanye n'inyungu yiwe y'umwe wese
gufata ukareka igikorwa kitarakorwa amaherezo ugasohora pointe uwasinyiye kugira transport y'umuyagankuba wa Baraje Mpanda yararishwe ku rugomero rutanda baho amaherezo acaramo ari uko muri kurongozi muri indongozi y'amasaha ndababwiye indongozi y'ubu itegereza gutandukana n'indongozi ya kera niyaba iya kera yararya kuko hariho ababaza kunyerekana nibwo barira ngo nanjye ndabe ko ntabwira abaduteye nk'uko mwega mu cyubunga hari igihugu kiriho kiraza maze kukenesha umwe n'igihugu baza ukunda ubwoko bwawe n'itunga rusange ubwoko bwawe aho natanga kwiyumvira ngo abahota batutsa abatwa ubwoko bwawe n'abarundi ikiringa cya leta n'icyo umwe n'igihugu ari we wese ajye uhembwa ntibaba yaguhetse none ushyirwa ngo muko gukorera ngo banze usubire umuhembo mugira kabiri umwimuze
ikoraniro ryasanzwe ryatanguriwe n'amasengesho y'iminsi itatu musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega yuguruye ku munsi wa kane yasabye umugambwe Senda David n'abategetsi bawuturukamwo kwimakaza ingendo yo kubahiriza agateka kazi na muntu no kwerekana mu bikorwa ibyo badasiba gutangaza kw'Imana bayihaye ikibanza cya mbere ero ryo rikaneza ijwi rya Amerika.